Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Miriwe nchuti na mne wakunzi wa radio Inzamba agateka kawe ni kaze mumakuru yokuri wa mirongibi na kane mnyonyo mwaka wihumbibili na mirongibi na rime amakuru na yotu wa tegurie akabagizwe ningi ngonguru nguru zikurikira. Ingingo iherutse gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukuraho ibihano ku bategetsi bamwe bamwe bo mu Burundi ibandanya guterwa ivyatsi n'abatari bake abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko iyo ngingo ahubwo ije gusimbataza ingendo mbi yo kudahana mu Burundi abakora mabi. Muraza kumva umushakashatsi ku Burundi ahasigura ko nyabuna bari bakwiye kurengutswa mu butungane. Ifungwa naryo ry'umufaso ni Beatrice Nyamoya ririyamirizwa n'abanonosoye ibijyanye n'amategeko aho bavuga ko ifungwa ryiwe rinyuranye n'amategeko uhereye ku ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Muraza kumva umwe mu banonosoye ibijyanye n'amategeko mu Burundi ahasaba umugwi CNDH kwigenga mu guharanira agateka kazi na muntu. Uburaruko bw'igihugu naho baragabishwa ko buca babomoregwa amazu abo nabo n'abanyagihugu muri komine ya Kirundo bubatse amazu batisunze amategeko. Musanteri abarongoye akaba ari we yabimenyesheje abanyagihugu nabo bati turabyiyamirije kaze mwese mwidorito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa mutano ngira kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo ifatwa n'ifungwa ry'umufasoni Beatrice Nyamoya ryarahonyanze amategeko y'igihugu uhereye ku ibwirizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ko igikumu. Ibyo biri mu mwihwezo w'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Umushingwamanza Gustave Niyonzima amenyesha ko n'insiguro zitangwa n'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu zidafashe agasaba uburongoye uyo mugwi kwigenga mu guharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Ido nido na Trifine Kaniwabo.
Umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu uremeza ko umufasoni Beatrice Nyamoya agifatwa wihutiye gukurikirana ifatwa ry'uwo aharanira agateka kazi na muntu. Mu kiganiro yahaye bagenzi bacu ba BBC kuri uyu wa kabiri Sixte Vigny ni Muraba arongoye umugwi ujejwe agateka kazi na muntu asigura ko Beatrice Nyamoya hari icaha catumye ahagarikwa ariko adashobora gutomora.
Baramubwiye ko ari amatoho.
Amatohoza y'iki? Kukihe cyaha
cyose ko narindi mugabo icyo nzi nuko bafise ivyatumye baja kumutohoza. Niko bisanzwe biri iyo umuntu ari mu matohoza mwene ayo kugira ngo ntibonone amatohoza mwene akagira baramuhoza ko avugana n'abantu. Murazi ko iyo urekuye umuntu akavugana n'abandi ushobora gusanga bamuhinduriye icyo yategereza kuvuga canke ukahushisha amatohoza.
Iyo mvugo y'uwo arongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi iranegurwa n'abaharanira agateka kazi na muntu. Umushingwamanza Gustave Niyonzima asigura ko amategeko yo mu gihugu yahonyanzwe mbere n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ku igikumu. Umushingwamanza Gustave Niyonzima:
imvugo yashikirijwe n'utwara CNDH twovuga ko idafite ishingiro dufatiye ku mategeko. Iyo umuntu afashwe babanza kumumenyesha igituma bakamuha co nokwita umutahati uzokwitaba igihe iki n'iki n'iki uzobazwa kuri ibi. Ibyo byose rero ntivyabaye bo bashimye kumutwara uko. Ibyo rero bihonyanga ingingo ya 10 mu gace ka 5 n'ingingo y'ijana na 38 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa.
Uwo mufaso naharanira agateka kazi na muntu aho afungiwe mu biro vy'iperereza akaba adashobora kuronka umwunganira canke biwe babonane nawe. Urongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu asigura ko ari kugira amatohoza akogwe neza.
Umuntu agira umwunganira mu by'amategeko mu gihe aba yashikirijwe parike umugabo baracegeranya ivyagirizi asharje ou adesharje hanyuma babonye ko bafise imvo zumvikana baheze bamushikirize parike kuko inzego z'umutekano zitajejwe ivyo guca imanza.
umushingwa manza Gustave Niyonzima ati uyarongoye umugwi ujejwe agateka kazi na muntu ivyo avuga si kwa amategeko abivuga
mu avoka zomuronka mu gihe azobagiye imbere ya parike habananda sivyo amategeko suko abivuga iyo ngingo ya 10 mu gace ka 5 n'ingingo y'ijana na 38 ibivuga mu gihe afashwe n'abo bantu binyamira mabari bo bitwita ba opérateurs officiers de police judiciaire nibo ijisho no gutwi kwa ministère public rero tukabona yuko ibyo yavuze atari byo ikindi naco ravuga yuko habaye ico twakwita infraction à décharge ngo na asharje ariko sivyo iyo haba adesharje ntiyarinda gufatwa uko kuko asanzwe afise nico twita presomption d'innocence aragoma ari umwere gushika icaha kimwagire ivyo byose rero n'ibintu biza bihonyange ingingo ya 40 ibwirizwa shingiro gupfungwa n'ingingo ifatwa ubwanyu mabamaze kubona byose ko bikwiye ariko uko turiko turabona siko vyagenze
uharanira gateka kazi na muntu asaba umugujejwe gateka kazi na muntu kwigenga byukuri mu gikorwa cawo washinzwe nuhengamire ku nzego za leta tubibutse ko umufasoni Beatrice Nyamoya asanzwe azwi mu bakenyezi b'imboneza mu guharanira gateka kazi na muntu mu Burundi yafashwe ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'indege igihe yaravuye mu mahanga
arakoze Trifine ekani wabo ibikorwa navyo byo kwiga ikurwaho canke igomizwaho ry'ibihano ubumwe bwa Buraya byafatiye Burundi byari bitekanijwe kuba imbere y'impera z'uku kwezi kwa munyonyo byungururijwe mu mwaka uza kuri iyo mvo abaharanira gateka kazi na muntu mu Burundi babandanya basaba ko ivyo bihano byogumizwaho kuko icabishizeho kikiriho mu gihugu umushingwa manza Armel Niyongere arongoye ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kirimwa muntu akate Burundi akavuga nk'ibijyanye no kutubahiriza agateka kazi na muntu no kudahana mu Burundi kurikira Armel Niyongere
umuryango umwe bwa Buraya wongereje ikiringo cy'umwaka ibihano wari wafatiye bamwe bamwe bari mu nzego za leta cyane cyane bari mu rwego rw'ipolisi ku ruhara baba baragize mu bwicanyi bwakorewe abarundi kuva mu 2015 abo bantu rero basanzwe barimo umushikiranganji w'izimara hagati mu gihugu n'umutekano gira ko buca Jeruve bataziranda kugarika n'abandi bakorana mu rwego rw'ipolisi ivyo rero birerekana neza yuko umwe bwa Buraya bwabonye yuko hataragera gukura ko ibihano abo bantu baba bafise uruhara mu bwicanyi bwakorewe abarundi icyo dusaba rero nuko hoba n'ingingo y'ubutungane ubutungane cyane cyane ugakurikirana abo bantu bose baba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi kuko iyo ngingo yafashwe n'ingingo ya politiki ikindi nuko twibaza yuko ibihano byafatiwe Burundi ku byerekeye ubutunzi byategerezwa kwigwa muri uku kwezi kwa munyonyo ariko byungururije uwo mwaka uza dusaba yuko abazokwiga icyo kibazo kugira batezurire Burundi nuko boraba neza yuko agateka kazi na muntu kubahirijwe mu Burundi kuko no mu gihe bafata ibyo bihano babifashe kubera hariho ihungabanya agateka kazi na muntu tugasaba rero yuko bushira imbere yubahirizwa agateka kazi na muntu mu gukura ko ibihano by'ubutunzi ku Burundi
tukiri kuri bijanye n'ingingo zifatirwa u Burundi ingingo leta z'ubumwe za Amerika iherutse gufata yo gukura ibihano ku bategetsi bamwe bamwe mu Burundi bagirizwa mabi ije gushigikira ingendo yo kudahana ku bakora mabi mu Burundi bisigurwa n'umushakashatsi ku Burundi Karina Tesakia mwishyirahamwe IDHB riharanira agateka kazi na muntu uyu mushakashatsi atangazwa n'iyo ngingo mu gihe mu Burundi abitwa ko bajeje gukingira Abarundi aribo baguma bavugwa mu bikorwa byo kwica no kunyuruza abantu byabaye ndanse mu Burundi Karina Tesakia akabona ko ahubwo abategetsi b'u Burundi bagirizwa amabi kuva mu mwaka 2015 bari bakwinyabuna gushengezwa imbere y'ubutungane aho gukurwaho ibihano kurikira umushakashatsi Karina Tesakia asubwamo mu Kirundi na Vanessa Muhiteka
Nous sommes choqués par cette décision des États-Unis de lever les sanctions contre des personnes qui ont commis de
Turi milijwe ngingo yo gukura ibihano kuri bamwe mu bagiritswa amabakomeye mu Burundi niheje neza ku rutonde rw'abo bantu biragoye gutahura ingene iyo ngingo yafashwe nk'akaroriro kuri ugo rutonde hariko arangiye imibunyoni umushikiranganje wa mbere akaba yahoze ari umushikiranganje w'umutekano Gode kwa Bizimana yahoze ricegera cy'urongoye igipolisi ubu akaba ari umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu Javin ngira ko buca umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano hamwe n'umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batayagirira akazungu abo bantu bose bafite amaraso ku ntoki baratanze amategeko bamwe batumwa ku rutoke mu kugira uruhara mu kwica abantu no kuburozi gufa mu kubafungira ubusa ika no mu yandi mabi atandukanye cyane cyane mu mabi yakozwe mu mwaka w'2015 ubutegetsi bwa Evariste ndayishimiye ntacu bwigeze gukora kugira ngo abantu barengutswe mu butungane ahubwo amwe muri bo baciye bashimirwa bahabwa amabanga akomakomeye iyo ngingo ya Amerika nta kindi je kumara atari ugushyigikira ukudahana birangwa mu Burundi tubona ko ibyo biboneka ko Amerika itacita yihugishanye byabaye mu Burundi ikindi naco nuko iyo ngingo isohotse mu gihe kibi aho hariko haribonekeza inyuruzwa ry'abantu mu bice bitandukanye ugufungira ubusa abantu no kubakorera ayandi mabi atandukanye
des cas de disparition forcée, des cas de torture et des emprisonnements arbitraires.
Umufasoni Karina Tesakia akaba ari umushakashatsi kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanye.
Nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi binishira hamwe impuza makungu gitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvunya mukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Umushiranganji w'ibikorwa bya leta yahagaritse ku mugaragaro ibikorwa by'inyubako y'inzu y'uwitwa Aime Emmanuel Nibigira. Ivyo bikorwa byakoregwa muri quartier ya Gasekebuye muri zone ya Musaga. Deogracias nsanganiye umwami akaba yamwagiriza kuba yarubatse hadakurikijwe amategeko mu mwonga. Ivyo tumye amazu atari make ashobora gusenyuka umwanya wose. Umushiranganji akaba yibukije ko atamuntu n'umwe afise uburenganzira bwo kubaka mu mwonga. Kurikira
umwonga mateko nahari nta muntu ashobora kwihagira umwonga ngo ube uwiwe gaha ni mu gisaga hari amazu ya kijambere ahantu hatunganjwe kijambere mu mategeko hari vyabirize ni kuvuga yuko igihe ama service y'ubushikiranganje bw'inyubako batanga ibibanza babitanze bisunze amategeko kugira ngo inzu yose twubahirize za metero ziva ku mwonga ziduga gushika ku rupango rwa mbere mana ko bari barazubahirije kugira ngo rahantu hasigaye hitwa zone tampo abantu ho gutera ibiti kandi ibiti nk'uko mwaye bonye ngaho bari barabiteye ama service ya leta yarabiteye imisuna bari barateye mugo nk'uko mwaye bonye ku masanamu imisuna yose barayikiye barayikuyeho no kuvuga yuko uyu muntu ariko arubaka ngaha ariko yubaka ataru papuro na rumwe afise w'ubushikiranganje tujejwe ica kabiri ariko yubaka ahantu cyangwa se yagurije ahantu abantu bubaka hatubakwa byumvikane uko inzu umunsi ikurikira iri imbere atagikozwe izi nzu muri ako ishobora kunyerera zigakoroka icyo dusabye ni uko ku izina rya leta ibikorwa byo ngaha bihagarare icya kabiri dusaba aha hantu uyu muntu yasenyuye yimvye yakorogotoye ahasubize uko byari biri ahatera ibiti hose akwiza ibiti kandi hari amategeko y'igihugu ategekanya ibihano biteganjwe n'amategeko iyo umuntu yubatse ahantu hatubakwa na cyane cyane nk'uyu muntu yaje kudestabiliza inzu z'abantu atari bake muzi urabona ko ari inzu y'umurengera kandi isubira isubitse uko yari iri mana ko ari ibintu bitoroshe hama ntihagira abantu ashobora gutonda ngaho ngo baje kubaka
mu gusozera ano makuru naho mu buraruko bw'igihugu umugambi wo kubomorera amazu yubatswe bidakurikije amategeko uzotangura kuja mu ngiro kuri no wa kane igenekerezo rya 2025 mu nyonyo muri komine ya Kirundo vyamenyeshejwe na mustanteri wa Kirundo Viateur Habimana aho abwira abo arongoye ko azoshira mu ngiro ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uyo mugambi abanyakirundo bo bakaba bawunegura ni inkuru dushikirizwa na Beni Axela Kana.
Umubabaro ni mwinshi mu banyagi wo muri komine Kirundo barabwa n'umugambi wo kubomora inzu zubatswe bidaciye mu mategeko. Abo banyagihugu bababazwa nuko batakambye ahashoboka hose basaba ko abari mukuri batobomoregwa ariko ntibumviwe.
Batabaza kugira imbere yuko bagomora barituye inzego zose aba nitse mu ntara ko zatanguye kera baradutuma k'impapuro turazibereka nibaze yuko ata mpapuro abahari bafise hanyuma turazibereka irashika naho inama ya komine tuyitura yakoranye itariki 2025 z'uko 9 inama ya komine irahanura musitantiri yuko atosengera abanyagihugu bafise ibyangombwa bikwiriye twe tukabona yuko ako gace ko kwisunga amategeko atariko barakaraba.
Abo banyagihugu muri komine Kirundo barafise icyo basaba abatwara igihugu kugira batunganirizwe.
Tugasaba rero yuko umugabo w'ishyirangaranje wovyika hama n'umukuru w'igihugu tukamutabariza akabyumva yuko za nzankana nzi zisanzwe ziri mu Kirundo ziriko zirabandanya basengera abantu kandi abantu baranditse ikete ryo gusaba ikibanza abantu barishuka ati kwa gacete mwandika turabemereye ikibanza genda murihe ku konti ya leta ya DRP iyi ni amaborodero arahari twebwe dukuriye muri DRP turasaba uburenganzira bwo kubaka baratwandikira ikete otorizasiyo dufatiye ati genda mwubake hahandi.
Musenyeri wa Kirundo Viato Habimana twamurondeye kugira tumenye nimba agiye kumva amarira y'abarongoye turamukena. Tubibutse ko icyo gikorwa aho cagiye kiraba mu gisagara cha Bujumbura cateye induru kuko casize imiryango myinshi mu kangaratete.
Arakoze Beni Axela Kana akaba ari no kuri iyo nkuru duciye dusozera ko ano makuru twa twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mayakurikiye nkengurukire bagenzanje bamfashije kwiyegeranya parfum dasigana nayabashikirije nkaba ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mu banyu naho ubutaha.